Bas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi turavuga ku mugambi w'utanguziganwa ry'amakipe akomeye cyane y'umupira w'amaguru mu karere k'Uburayi bita European Super League wari watangaje ucese ku munsi w'Imana urangiye wasambutse imigwi 10 ku migwi 12 yari yatanguje iryo higanwa yarakuyemwo akarenge ivyo vyabaye inyuma y'uko abafana abakinya amashirahamwe y'umupira w'amaguru n'abanyapolitika batandukanye mu karere k'Uburayi biyamirije bivuye inyuma iryo higanwa rishasha rya European Super League abayobozi b'imigwi ibiri gusa nibo taragaragaza ko imigwi yabo ivuye cyese mu higanwa rya European Super League iyo migwi ni Barcelona Real Madrid yompi umugwi cha Espagne abayobozi biyo migwi bakaba bavuga ko gushiraho iryo higanwa bikiri ibintu bikenewe kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo natumiye Alain Devi dushime umenyesha makuru w'inkino akorera Radio Destiny FM ibujumbura mu Burundi Alain Muhigwa umenyesha makuru w'inkino ari ibujumbura no nyene mu Burundi batumire mbanje kubaramutsa
Trabara mukije Monsieur Fidel
Nagomba ntangurire kuri wewe Devi kubona iryo higanwa ryagomba gutanguzwa ryatangaje ucese ku munsi w'Imana urangiye mu minsi tarenga ibiri ama equipe nka yose yari gutegereza kuba ari muri iryo higanwa yakuye mu akarenge kubera amaruru yavugijwe mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere k'Uburaya byarabatangaje
utangaza ego hama uburyo bwashitoye gusa ibintu bikaba biraguye mu mazi niko noshobora gukoresha mu majambo y'ikirundi ariko uri kuraraba uburyo byakozwe mu buryo byatunganyijwe mu buryo byahagaritswe n'ukuri turabona neza yuko kimwe mu bintu bari bashaka kuganje no vuga yuko ari karata yoba yaragenze neza uti kubera iki parce que uyu munsi uri kuraraba hari ama equipe menshi yatakaje no vuga uburyo cyangwa uburemere bw'ubutunzi bari bahora bafishe iki kiza kitaraza cha covid kuko magara kukiza kuko ama equipe menshi yaratakaje turazi neza ko ama equipe yinjiza biciye mu bafano babo binjira mu mastade turazi neza ko ama equipe yinjira biciye mu ma campaign publicitaire bakora inyuma yaho baba bazanye nk'umukinnyi no vuga abari ko aravyifata mu neza ico gihe ndavuga nka Karo ka Real Madrid politique yabari kuzana no vuga umukinnyi abayirutura muri uwo mwanya hanyuma bakamugurisha ko amasanamu yiwe cyane inyambagwa ziye rero uyu munsi uri kuraraba mu mwanya vyabaye mu mwanya vyahagaje urone neza yuko harabaye ico no kwita bimwe mu cyongereza kunze kwitwa ati lobbying lobbying ni ya masezerano mugirana na ku ruhande apana ruko wowe watsinze apana ruko wowe werekanye ingufu zikomeye nico kintu noshobora kuvuga uyu munsi uravye ni Barcelona ni Real Madrid atajambo ryabo cyane baravuga kuko barabona neza yuko raporta yaje gutogwa Florentino Perez yaje kumwongera amasezerano agize kumuha yandi mabanga yo gusubira kubandanya nyobora mu Real Madrid hari ivyo yemereye abafana hari ivyo yemereye abasosiyosi bamwe basanzwe no vuga bafashe mu mugongo mu Real Madrid cyo kimwe na FC Barcelona mugabo byose bigarukira hehe nta buryo bariko ramuno mu bwiga bw'iyi icyo cyose urabona neza yuko ni nacyo gituma kiko kiratuma uyu munsi Perez mu majambo yiwe avuga usanzwe yongwe Real Madrid avuga ati mafan basosiyosi ntimumbaze kujana no vuga abakinnyi bakomeye kubera iki raba nta mahera dufise nta yahari Sergio Ramos yaje kongereza amasezerano mu gihe byose biracari he hagati mu tuziti donc urumva neza yuko kukijanye n'uburyo cyane cyane nico kiriko kirakinirwaho gose usumba ibindi bintu byose byoza nacyo UEFA yashotse ikora hakiri kare
nawe Alain ubibona gute
ukunda bibona sinja kureya mugezanje Alain David Dushime gusa kubona ko mu minsi itatu gusa ibiri projet yari yamaze kubihagarara biraboneka yuko hagiyemo n'izindi nguvu zo ku ruhande shino kwita des forces extra sportifs no kuvuga inguvu zirengeye umupira ni ijyambere tubonye njo mvuga ingingo ifatwa mu byerekeye umupira w'amaguru ariko acubona abanyabutegetsi ndavuga abashikiranganje ba mbere ndavuga aba president ndavuga abantu bafise ubushobozi mu by'ubutegetsi bavushiraho no vuga majambo akomeye yuko bagiye gufatira ibihano ama equipe wanashima abakinnyi bazobinjamo amkina cugarutse inyuma ucubona ko sumugambi no vuga urose muri ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mwaka 2021 ugarutse inyuma no mugambi watangwe kuva kera atangwe kuvugwa mu gihe 1998 birabandanya guhera mu 2009 no byagiye kuba bigira inguvu amatuna subiye inyuma kandi nuko ino migo 12 yatanguje no vuga no mugambi ushira abona ku munsi w'Imana nko wabivuze ariko kiboneka nuko uravye muri kahise hari abantu benshi bari baratanga kuvuga ati bugye aho hari imigambi yuko haba higanwa ryugaye y'imigo ikomakomeye aho ndavuga cyane cyane uvuga nk'ibinyamakuru nka Football League mu mwaka wa 2019 barashizeho yuko aho bari ko harategurwa higanwa nk'iryo ikinyamakuru cha Sky Sport cyo cyaranavuze yuko mu mwaka wa 2020 hari mu kwezi kwa mbere ishyiramo rya FIFA ryo bari riko naryo riratunganya ikintu bita ngo The European Premier League no kuvuga ni higanwa rikomeye cyane rifise format cyangwa rifise inforo cyo kimwe na kimwe Twitter Major League Soccer no kuvuga imigwi iri hejuru itigeri koroka ukacubona ko bacu bavuga ngo hari imigwi izoza ibiri ziratuka no kuvuga yuko nta ubutandukane buhari bw'iyo uko kugomba kwa FIFA go muri 2020 nivyo twabonye no vuga ku munsi wa mbere twari no ku munsi wa mbere no vyagiye habo nibaza ko no munsi ntushobora kuvuga nyamukuru nuko umupira w'amaguru cyane cyane uvuga ko nivyo abantu barawukira mugabo uri kuraza muco no kwita influence economic influence politique nibagiye cyo David yavuze ni kimwe no kuraba muri no minsi mbega giratuma aba president bakomakomeye batarekura iyo ngingo ni kubera iki
reka tubandanye
kirahari makrebe kandi biraboneka ego
ngaruke kuri wewe Alain Davy dushime kubona abo bakuru bayo ma club akomakomeye yashaka gutanguza iryo higanwa batigeze bagisha inama abakoce babo batigeze bagisha inama abakinyi batigeze bagisha inama abafana ubibona gute iyo nzira ntiri mu byatumye bibagaruka ko ico no kwita congereza backlash mu byatumye abantu basemerera abo bose batagishijwe inama niko ki batagishijwe inama ubwanyu mbona byari bikenewe ko bagishwe inama
proje nk'iyi maze gutangura proje nk'irimo amahera proje nk'iyo no vuga uyu munsi no vuga les entraîneurs et les joueurs sont des acteurs clés sont des acteurs directs n'abantu bingira kamaro muri muri organigram ya equipe nibo batuma no vuga nako gafaranga kinjira rero ikintu gihari uyu munsi urukuraraba iyo baza kubagisha inama ndi sure certain ivyo bintu bitari kuba ni byari gushobora gukunda kuko ntibari kuvyemera deja araba mu reaction ariko arahabu uyu munsi hama hanze y'ikibuga twarabonye no vuga abafan nka karero no guha ni match ya Chelsea na Brighton aho no vuga abafan banke yuko equipe ya Chelsea iva mu muduga bigasaba yuko uwa inararibonye muri kahise ku mugwi ari nawe asanzwe ari umunyamabanga akomeye muri mugwa Chelsea ubona wese ubunene Peter Stage ari wasohoka mukuza kugira iki mukuza gushira mwituze kugira abafan babihebe ibyo byose urumva je kubganje nti byari koroha gose kuri aba badirisha ba club ko byari koroha yuko bashora gukonvenka surtout les entraîneurs biranavugwa neza aho urukura narabo uyu munsi mu majambo DJ Drogba ashobora kubakoresha ati iyo super ugiza kubihari uyu munsi jewe nta Chelsea narabonye je nta Champions League mba narabonye isiguru yuko urumva yari projet kuri bamwe bayibora mu tundi bien sûr parce que bagerageje gutora no vuga ma equipe agiye akomakomeye voire ahamwe les droits TV zizoza zizovuga ati wow chaque semaine hazawari ho shock imeze neza yumvire match ya Liverpool na Manchester City par exemple yari match imeze neza yumvire match ya El Clasico Real Madrid FC Barcelona bahuriye muri Super League yumvire Chelsea na Manchester City yumvire Inter Domina na Milan AC donc derby El Madonina donc urumva yuko nta kamaro ko kuzana rya ma equipe akiri hasi nta kamaro ko kuzana abatoyi kuko nta manya bafise wo gutakaza kivuga gusa ni kusova no vuga ubutunzi bwabo bitadukanye gose ryo baza kubinjiza muri projet sportif parce que c'est pas un projet sportif c'est un projet économique ikomeye kandi iri bien accenté mais uyu munsi uruko araba nico gituma ubona neza yuko kuzana no vuga aba acteurs sportifs direct acteurs sportifs créés byari bigoye kugira bashobore kuza kuva iri no projet
nawe Alain Muhigwa kubona abakinyi abafana n'abamenyereza aba coach batigeze bagishwa inama nawe ubibona gute ufite icyumviro kimwe na dushime
ro kimwe mugaba handi naho ni duhava duhuza kuko bwambere na mbere aho tudahuriza ni hamwe kuko aba president ama club no kuvuga nibo barondera uburyo bwungena ama club asanzwe abaho buri munsi ku munsi nico gituma kenshi abajuera abantreneri iyo baje barempoza imishahara ntibamaza kuvugana ngo none nkugira ngo mpemba amaherezo ya kura FC bisaba ku ruhande rwa president ama club kwama biyumvira amafaranga aho yova ni kuvuga ngo bagera ku grondere cyo kwita la capitalisation y'ibikorwa bakorogira ngo amafaranga ashobore kuba yinjira hamiki nacyo nose no mushigira ko nikimwe nivyo lo football kuri no munsi nivyo amafaranga ariko araje imbere mugabo amafaranga zo havaje imbere tugasanga twibagiye no vuga siro plan sport sportif ni bande les acteurs no abantu bakina umupira ni bande kugira ngo umupira ubeho ni bande bagufasha hari wabakinya hari waba no vuga tout l'ensemble hari wabaganga ari ni bintu byinshi ariko rero kuno munsi ikibazo nyamukuru kica kihaza ndinda ariko aratakaza kuno munsi mu president wa equipe arindiriye ko mukinyi mu entraîneur à la fin yukweza mugira ati ma prime de match mu mushahara urumva ku ruhande rwowe aguma rota avuga ati ajye mahera abansabano yakura he amikino cyo nugaruka ko ni kimwe ku ruhande rw'abafana no ku ruhande rw'abakinyu bwabo abakinyu ko yabivuze baradi yo bavuye abakinyu baradi yo bavuye baradi ko bavuye muri zi equipe ntonya izo equipe ntonya zaragitse no kwita ama competition dushobora guhura na equipe zikomeye baye bakinyu baribonekeza ejo wundi ngira ngo twabonye post ya Gerard Pique avuga ati bega ntimugomba kudusubira kubona ama equipe nka za Atlanta Belgium ntimugomba kudusubira kubona ama equipe nka za Leicester nka Carolero ati muri izo equipe no hava abakinyu bato bato ariko ugarutse kibazo mwari mumbajije abafana nivyo ku manifesta birumvikana kuko abafana kenshi uyukuye mu buryohe bw'umupira ugashiramo rwose ro projet économique y'amafaranga kenshi binovuga ko buryohe bw'umupira uri kurabugabanura ibi bikaca bigaruka nibuka ko mu myaka 2010 Arsène Wenger nawe yarigeze kuvuga yuko ati fin de fin hazobihiganuza usanga rihuza imigwi komakomeye naho yatangiye kuvuga ati turatangiye kubona ico bita ngo bavuga biduga y'ibiciro by'abakinyi no havyohavarizana no vuga imigwi ikomeye ariyo no vuga ifata ijambo rikomeye mu mpira w'amaguru.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro dusangira ijambo turiko turavuga ku isenyuka ryihiganwa ryari rigiye gutanguzwa ya European Super League. We Alain David Dushime naho batangishije inama abo bantu cane cane abakinyi bari mu bantu baremeye cane abo bakuru abayobozi bayo makipe akomeye agomba atanguza iryo higanwa ubu bakaba ariko barasaba ibigongwe basaba ikigongwe abo bakinyi badaciye ku bandi canke baciye ku bandi nka Arsenal. Stan Kroenke yasavye ikigongwe Mikel Arteta bari bashikiza ubutumwa abafana n'abakinyi ariko urumva byabagarutse ko ivyo ari byose none nikiye kizoba muri kazoza duhereye aha umuntu yovuga ko abo bakinyi cyane cyane abo bafana bazogirira imbabazi abantu bizogenda gute ku bwanyu
kubagirira imbabazi c'est évident bazi bagirira imbabazi bien sûr no vuga tubusuye gutora no vuga uburyo muri football n'ubwa ni objectif no vuga kuri chaque club kuri equipe yariyo yose parce que uri kurara uyu munsi Arsenal bino yabo c'est pas un Arsenal turiko turabona yigeze kuba mu myaka y'inyuma Arsenal wenga yifise hace batiri ari bande donc bisiguri ki même no muri aba fan bazotahura neza yuko ikintu cy'amahera kiraje imbere bien sûr mugabo n'ubudohe bugirwa ni donc no kugira no vuga amahera bo mugabo bivana he bizo dependre na projet sportif chaque club yose zo bifise club yose irafise ingene no vuga strategie ingene baduze equipe yabo biherehe barashaka kuvuga ati turashaka kuforma no vuga abana bakiri bato mugamo ko baropera bien sûr umva yuko ara rimwe na rimwe ari preparation isaba na moyens financiers voilà no vuga yuko uko biri kose abafani bategereza kuba babarira bien sûr hama basubire mu kibuga kuko vuba nivyo le fan bazogaruka mu stade basubire no vuga binjire mu bibuga bagire bare kuri gwe kwinjira mu bibuga turashobora kubona no vuga the club no club no vuga yuko bizoba zifise intumbero y'imbere kuko les groupes da separe le clubs anglais urukura rara uyu munsi le clubs anglais bo meme na covid iki baki declare iki jaho ko pandemie na makrebe no vuga arafisha ama reserve mu mantuze yabo mu bigega byabo kuko yari ko uyu munsi iri hari droit TV baronkeramo amahera batanguye kuva kera igihe Arsenal comme no mugenzi wanjye ari muhigwa agiye kubivuga ati Arsenal gihe Arsenal yigagize declaration nuko a partir de 2009 Sky Sport isanzwe no vuga itangi ivusha kuri andi ma televizion iyo yaguze no vuga uburenganzira bwo kwerekana no vuga amasanamu ya Premier League yari yadugije amahera inshuro zitatu amahera bahora baronka binatuma mama club angre mesh ata Champions League baza gushiramo ingufu rero uyu munsi uri kuraraba kuba babarira c'est évident bazi babarira bien sûr bivanye no vuga na resultat club iri kwirafisha uyu munsi mugabe itagenze uko naho bizo ba vice versa kuko ba president bazorondira icyo no kwita solution yo kwibuka ko babwira ati mu munsi yuko dushora kujenera ama revenue ni mu munsi yuko amahera yigira muri club munsi ko Super League iba esitu nkuko Perez atanguye kugira iki atanguye kuzara bivuga bigira no vuga les socios com iwana raporta bintu nawe nyene abyari byazo bavuye ko ravuga
nawe ale muhigwa kuba umuyobozi urundani rw'amashira hamwe mu pira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA Alexandre Seferin avuga ko batayishavu ku banyamerika bayoboye ama equipe akomakomeye tuzi nk'ayo mu Bwongereza no mu Butaliyano mu Bufaransa abo mu Bwongereza cyane cyane ishavu bari baritaye kuri abo bayobozi aba ba president bayo ma club ko abanyamerika batazi imico batazi amateka y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya icyo babona ari inyungu gusa ariko gituma babonye harimo amahera bagaca basimbira kuri iryo higanwa niko mubibona
ariko ndabibona mugabo bonsinja kure cyane ariko ntihari hageze aho kuno munsi batangura gushwana kuko nimba Grand Family yaje muri Manchester United nimba Fenway Group irongowe na isanyi serukirwa na no mugabo John Henry Kurande gwa Liverpool baraje mugiye kucubwongereza nokuvuga ko umupira wari wamaze kwagura imbibe ce n'était plus du spectacle ntivyari bikino bwo kuryohera abantu ntivyari bikino bwo competition gusa hari hamwe bavuga ati abantu barakina mugabo abaronka amafaranga nibaza ku ruhande gwa UEFA ku ruhande gwa Alexandre Seferin ikibazo yagiye kugira nuko nawe burya nuko ngira ngo abantu beshi badakunda kuvyibuka nuko burya na UEFA buri munsi nayo yama iri kwiyumvira ingene amahiganwa yayo yavyazamo amafaranga rero byumvikana ko no munsi uta ikumbuye ngo ba president bava mu gihugu ca leta zumwe za America bariko bariyumvira gushiramo no vuga amafaranga menshi bariko byo yumvira gutitura ukino gumpira w'amaguru nibaza ko ukino rusa n'ugwatitutse kuva mu minsi y'inyuma kuko nuko Davia nabivuze kuno munsi abantu benshi nkangu mu gihugu c'ubwongereza bavye nka 3 TV inkimigwe n'umugwi ukurotse aho ushobora gusanga uronka amafaranga menshi kuruta ekipe ya mbere mu gihugu c'ufaransa urumva yuko n'urukurikirane ngo bagiye ruraba kandi na UEFA tutayisize inyuma kuko kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 1998 barakuye icyo bita Coupe des vainqueurs de club bazana UEFA Champions League urumva bagiye barongeza mu imigwi twibuke UEFA yaravuye ku migwi 16 iraje ku migwi 20 umuntu makize bari imigwi 24 twibuke no vuga no muri FIFA hari projet yo gushira no vuga mondial igikombe cy'isi ku migwi kigera kuri 48 so kuvuga ngo nukutanga ngo umwongo uburyohe bw'umupira ahubwo harimo cyane cyane kurondera no vuga agafaranga rero kuca usimbira kwisunza ginuma ukavuga ngo abanyamerika baje kwica umupira cyese ndabibona gutyo ahubwo nibaza yuko ni mutation no vuga ngo ni ingene umupira wagiye urahinduka bamwe babubonamo nivyo gitsindo kuryoherwa abandi ahubwo babubonamo no vuga uburyo bashobora kwinjizamo amafaranga iki nacyo ngira ngo tugarutse inyuma gatonya twaravuze ngo Manuel David Mbega gusaba ikigongo birakwiye nivyo no gusaba ikigongo ngira ngo abajya ba president basubire babone ko abafana bakiri kumwe mugabo twibuke yuko iyo hageze ekipe iyo hageze mu byo bita recruitment hari abafana bavuga ati ekipe ntiwatuguriye kanaka ekipe ntiwatuguriye kanaka kubera iki n'amafaranga buze cyangwa iki umupresident nawe acagara kuraba iyo ntavise amafaranga abafana rimwe na rimwe ndazuduza nk'itike ryo kwinjira tujibuka muri 2017 ngo ku ruhande rw'umugwa Liverpool hari gishobora kuduza ugasanga abafana bagize icyo no kwita boycott kubibuga ntibagarutse ugasanga iyo famiye yamaze kwitakara mugabo kubwanje ndavuga nti ubucuti buri hagati y'abapresident n'abafana kenshi urakunda gutirigana iyo aba president bafashe ingingo cyane cyane kwibaza ko ziborohereza kuruta abafana ariko ari danse yuko ikipe igoma ari izina rikomeye akarorongera ngo ntabatwaye
imana mubice kumayange muri ivyo umukuru w'ishyirahamwe UEFA Seferin ariko arashigikira abanyamerika bafise ayo ma club twariko turavuga yatanze akarorero ka club ya Olympique de Marseille na AS Roma zifiswe n'abanyamerika avuga ko batigeze baja muri iryo higanwa ryagomba gutanguzwa kubera uko abivuga ngo bubaha abafana n'imico n'imigenzo n'amateka na kahise kama club kubganyu Devi dushime muri make kuri ico kibazo abo bariko batishavu ku banyamerika bafise ama club nkuko yari karabivuga muhigwa mukibona kumwe muri make
ngarutse kuri declaration uvuga sorti médiatique ya Alexandre Seferin wasanzwe uvuga yongo UEFA deja gucatanga karero yuko ngo AS Roma na Olympique de Marseille ndakubise neza yuko ngerageje kujya kuri ka ya Olympique de Marseille uyu mugabo w'umubwiza atunga Frank Macart ni umugabo ndakubwiza ukuri atigeze agomba gushira bo no cyo kwita Max Schmidt yose muri equipe ya Olympique de Marseille ibyo nakwigena nuko twayibonye ba Roman Abramovich bari kugera Chelsea nuko twayibonye ba Shem Mansour kuri Manchester City bari koje nuko twabonye no vuga Fenway Group ibikora kuri Liverpool hamwe na John Henry ngarutse gato kinini nacyo cyatukuraba no munsi konotasiyo cyangwa isura y'imigwi imbeze gute eske AS Roma iracyari AS Roma yo kuri yagwe bwo hejuru wa Francesco Totti bagikinayo ba Christian Panucci bagikina ba Tadei ba Mancini yakina ma Champions League regulierement no Marseille est-ce que Marseille acari kuri ya vitesse nyene no donc bisigura yuko aho ntuza kuvuga yuko Seferin ariko arondera ico no kwita mu waye kubisigura yuko les Americains bo babandi bafise ibigwi bitandukanye ni yagiye muri Super League bo batabikoze donc vuko abandi babikoze mugabo ukura aba force de constater nuko ama club arongo n'abanyamerika yaje muri Super League nuko ama club bafise ico no kwita regularité des victoires bafise ico no kwita umurindi mwiza w'insinzi donc ivyo byose urumva n'ico biza gusigura ha umuntu acegerageje kuraba gatoyi nuko caturaba no vuga uyu munsi le club difisque n'abanyamerika na ama club mesho nashima uyu munsi ari no mu madeni ashaka gusubira kugurishwa kandi ndavuga kariro ka Olympique de Marseille ndavuga i Manchester United nubwo yabaye kote muri Wall Street mu mabusi mugabo urumva neza yuko agafaranga nkinjira uko wabishaka
yego ndaguciriyemo ari nabavuga na Stan Kroenke kuri Arsenal ko yabisimbiyemo akwegeramwo Arsenal bidafatiye ku vyo no kwita merits mu cyongereza atari kubera ko Arsenal imeze nka Arsenal twa tuzikera na Tottenham nayo nyene bavuze ko abantu benshi batumva nyene ibisimbiyemo itakiri Tottenham ya kera ni muri cyo kicimvira wari kuravuga
ito cyo cyurumva uri kuraraba nka Arsenal muga c'est un club no vuga iri historique kandi yinjiza amahera menshi kuko je ndibaza neza Perez mu mugambi cyane muwandi wa president bashiye kubijya hamwe nuko baraje no vuga top 10 ya amakipe yinjiza amahera menshi muri football rugiye kuraba bagi kasima amakipe yinjiza amahera menshi ku mwaka Arsenal aza kwisanga muri 10 za mbere baza gusanga muri 10 za mbere ya ekipe ya yinjiza Manchester United n'indi se vida muga Tottenham urumva ko ari ekipe ikurikira muri top 10 ndakubise ko muri top 10 ariho ekipe zitano zo mu Bwongereza urumva Tottenham iza kira izo zitanu voilà niba ndaneza yuko peut-être ngira mu mutwe bien sûr ugaragaje ku projecta kure avec José Mourinho afise comme un grand entraîneur il faut voir no vuga visibilité cyane isana mu yumenyereza ku mupira sur le plan no vuga footballistique européen ou bien mondial afise isana mu yahe no mugoba afise kuko Mourinho hano hose agiye na hano ikipe cy'izwa hejo rikaje hejuru nibaza neza yuko na Tottenham peut-être ça faisait partie ya ma critère bashobora kuba barabira kugira Tottenham bashire muri muri top 10
tugarutse kuri president wa UEFA Alexandre Seferin aravuga ko ariko ari yumvira muri iki gihe ibihano ngo bofatira ma equipe yari yagombye gutanguza iryo higano rya European Super League we ibyumvira shikiriza muri ibyo bihano ngo harimo kubatangisha amahadabu ngo harimo kubaziriza amahiganwa yo mu karere kiburaya harimo ngo no gutuma bababuza kugura abakinyi ibintu bya transfer ngo no kubatwara amanota mwibazi ivyo ko ari ikintu gikwiriye kuba inyuma y'aya marorerwa hejeje kuba
kubafatira ibihano nibaza neza yuko ngo baba bacumise no vuga imbuga ita mu mugongo mu kirundi niko noshora kubivuga kuko uri kuraraba ushitse ufatira ibihano byo teririndisha vuri komeye gose kuri imigwe ndakubice neza yuko ntibigeze bahagarika iritoje ni habaye suspendi ngo nokubera nabo bari babishaka kuba suspendi si noreze equipe anglaise bari kugenda jusqu'au bout kandi total ivyo ari kwisumeta kuko na makreba afise amahera na makreba ari capable kugera no vuga les arbitres bakomeye na makreba ari capable kudiringa cyane yo kujya hamwe na televiziyo akomeye bashira hamwe no vuga bagatera ku gicu igikumu hanyuma ibintu bigafata inzira rero bavuze ko bakura manota bakaba abajuwere bamwe bamwe ntibaparticipe mu ma competition internationale ejo bivuze se rumva ni ibintu no vuga bashobora ko bari ko barambizaje ko gukora mu gugiye kuraba mu mategeko uyu munsi FIFA ishiraho ku ma club urabona neza yuko atahantu na hamwe handitse yuko mujuwere niyo ya boycott Champions League cyangwa quelque soit uvuga competition européenne bazo muhana nta na hamwe byanditse gusa ko de visa no vuga manota bizovana byari kuvana na league le league domestique ya ma club basanzwe bavamo ndavuga ngo muri Serie A Juventus de Turin Milan c'est en terre de Milan premier league nka vuga Recy club no vuga za dari za participer donc byovaho gusa peut-être nibo bafatira ibihano muri mwaka mugwa mu mwaka uri imbere nibaza neza ibihano byo babihari mugabo simaze yuko borinda kubishira amvigere mugabo iyo cete pression ariko baragira kuri imirongo ishobora guhagarika iyo project
yego nawe muhigwa kuri ico kibazo nyene president wa UEFA ariko ashikize icyumviro cyo guhana ayo ma club yagombaje muri iyo higanwa rya European Super League mu bihano ariko icyumvira kashikiza muri ibyo bihano harimo kubatangisha amahadabu kubaziriza amahiganwa yo mu karere k'Uburaya kubaziriza kugura abakinyi ma transfer ngo no kubatwara amanuta mwibaza ko icyo cyumviro ariko ashikiriza arakaravuga ko ari karavugana n'abanonose abanyamategeko umugwi w'abanyamategeko kugira ngo barabe ngo intambwe bufata ku bwanyu icyo cyumviro mubona ari cyumviro cyiza cyane kibi
tashora kubafata gufatira ibihano ku maclub ubwabo mugandi batumwe ko kubatinyi kuja kuhuza mukinyo muri Liverpool cyangwa muri equipe Arsenal gonaza kine kan gonaza kine equipe national nibaza ko ibintu na sens bifite peut-être gusa ni novuga ni mu France no bani dernier armée de bataille ni novuga ni kwandishwe cy'amategeko yifuza gukoresha mugabo ubona ko afite nuko agomba gukoresha ingufu kandi ingufu zizi novuga byategezwe guca muri dialogue ikiracho umuntu yogaruka ko nuko bujya Alexander Seferin nibaza ko yamaze kubona ko bano ba president bimigwi basa nuko baramurengera kuko nawe imigambi yiwe ngira ngo tuhibuke yuko ku munsi wa mbere niho iwe yategeze gushira habona icyo no kwita plan shasha ya UEFA Champions League yo muri 2024
yego ibyo ndabigaruka ko yego ndabigaruka ko mubandanye ndabigaruka ko nico kibazo nza kubaza
kuravuga rero kuri ibyo bihano nibaza ko ni bihano adashobora kwaplika kubera iki nibana adashobora kwaplika sino solo europeye arabishobora acancane kubakinira no vuga iwaba ariko kubakinyi bakina mu migabane yahandi amweke no vuga ko FIFA ari ikibishira mu ntoke kuko UEFA ntiyoza kubuza umukingo ntukine muri equipe nationale yawe amakina acho kubyereke
oya ntabuciriye mwo ntabuciriye muhigwa muhigwa ntabuciriye nibaza ntagutiriye mwo avuze kubaziririza mu mahiganwa y'Iburaya nibaza ko ari nk'umuraya Ligue des Champions nazijya zindi ziriho nivyo nibaza
ibyo bihano nuko cha umuntu arabisha no kwita mankanganye azogira kuno munsi no vuga ko muri Champions League hari ama televizion menshi agura no vuga ari uko abunyize equipe zikoma komeza abaye qualifier no vuga ko ariho nje no kwita mankanganye azogira par rapport abaretse bakabandanya amahiganwa nuko yo bakuramo kugira ngo bahane nibaze ko ngo tugiye turabivuga umupira kuno munsi urimo projet y'amafaranga cyane kurutaho no vuga abantu bona ati Marseille kira na Aistrom wari wabivuze Aistrom Marseille kuno munsi ni equipe mega ziri ku rugero rwa kangahe no vuga c'est le meilleur club européen davia bivuze neza kuno munsi dans le top 10 home migu 10 magazine Forbes yero kubisohora mu migu 10 ya mbere tunze ku isi imigu ibiri niyo mu gihugu cha Espagne Real Madrid FC Barcelona irakurikirana amakacha ajamo imigu igera kuri Italy yo mu gihugu c'ubwongereza no vuga kuno munsi iyo migu ituze kubera ifise no vuga par de médiatisation kuva ivugangwa ku isi ifise no ngigikundiro ama match yabo barayagura ama mwarimo avuze ati Arsenal equipe ya Tottenham twibuke ko ino migwi nubwo sont des clubs historiques zera fise no vuga abakunzi bayo ku isi hose bitandukanye na AS Roma yabivuze neza AS Roma kuno munsi tagifise ba Daniel Rossi tagifise abakinyi bose ko yari ko ravuga ngo kapiteni wabo Francisco Totti ku ruhande rwa Marseille voilà est-ce que Marseille niyo tuzi yo 90 na kangaya atahukanye Champions League Marseille kuno munsi giye kuraba ni equipe ishobora kumara inkino 9 badatsinzwe abashye baravyibuka mu kwezi kwa 11 amahari myinduru abita ba Jean-Luc Eyro muri ubuka ejo bundi babirukani umenyereza est-ce que iyo ni equipe otwara muri mihigano ya Super League no kuvuga kuno munsi o Seferin yari kwarondera no vuga ico no kwita des explications no fondera kuvuga gusigura ariko kurasigura ibintu umva ko bitafasha
yego tugaruka kuri ico kibazo iryo tangazwa ryari rigiye kuba yabaye cyese ku musimano urangiye y'ubutanguzi igana rya European Super League byasambutse byaribagije ibyo wari kuravuga muhigwa ingingo yari yatangajwe n'ishyirahamwe UEFA yo gusubiramwo y'ugutunganya gushasha ibyerekeye ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya La Ligue de Club Champion mu kongereza ama equipe agashika kuri 36 guhera mu mwaka wa 2024 aya maroregwa ibi byace bijamwo ibibazo byose bicabiribagiza iryo tangazo bari bashikirije bwanyu Alain Davy dushime iki cyumviro cyo kongereza ama equipe Ligue des Champions kibona gute
bimaze kuba 36 nkuko novuga ikiciyumviro kivuga neza yuko bazokongereza amakipe ya kure kuri 32 nkuko forma yari isanzwe imeze forma habituel ya Champions League yari isanzwe imeze bashyire kuri 36 kakanovera tugiye mu by'amahera karande umupira w'amaguru ari yabivuze neza turukura aja handi hantu tuza kuvuga ati akanovera kari hehe kuno munsi iyo bija hose ifo yuko UEFA igaruka dosino mu minsi iri imbere ni super league yo bija hose irashobora kuvuga
murakoze cyane murakoze barabatumire Alain Davy dushime umenyesha makuru w'inkino akorera radio Destiny FM iri Bujumbura mu Burundi Alain Muhigwa umenyesha makuru w'inkino ari nawe nyene mu Burundi twako turavuga kwisenyuka y'icimbiro cyo gushiraho ihiganwa ry'imigwi ikomakomeye mu karere k'Iburaya umupira w'amaguru ihiganwa rya European Super League. Ndabashimiye batumire kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi.